Hijo ya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti bakunze menyere kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara, mudutunge mutuburane murumva ko ivyuma vyatwankiye ari kumanya n'umwanya bigakunda muraza gushobora kucumviriza.
And more right here on VOA 1.
J-Lo, tell me what you want from me. I'll do it if you say so. Cause you're the only one for me. I'm never gonna say no. I found me an angel. I can see it in your halo. Have you ever dreamt what we could do? Have you ever sent an I love you? I've never felt the feelings that I feel for you. So maybe we can make a way of me and you. I'ma treat you right tonight, let's make it last forever. I promise you that no one else will ever treat you better. And if you don't believe me, please see, I don't need no effort. All you gotta do is flip that switch before we bed up.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mu dutunge muturane kuko murumva yuko nta nkuru muri ko murashora kumva ariko imiziki yo iriko irashobora kujamu harakagorane twagize mu buhinga bw'ivyuma ariko ku mwanya uzuri itera imbere turibaza yuko abajejwe igisata c'ubuhinga bw'ivyuma ku Ijugi Amerika bariko barakubita inzu bifunze kugira ngo ntitubime amakuru mumenyereye gukurikirana mukumva tukabona bikunze muraza gushora kuyakurikirana mugare wo mukurindira reka tubahe akaryo mwebwe muri ijya nino namwe mutubwira ariko aravugwa ijya nino ariko aravugwa ahiwanyu mukurindira yuko ivyuma vyacu bishobora gutungana ni Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Oh,
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mu dutunge muturane n'uwo twababwiye ko ivyuma bitatumere neza ariko reka bamenyesha makuru bacu aho batumbereye batubwire amakuru ariko arabaha imbere yuko duca dukubitira namwe ahiwanyu muri mukatubwira ayanyu turi kumwe ku murongo wacu wa telefone na mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Nahazwe akomeje kuvuga ikibazo c'abakenyezi baja mu bihugu vya Barabu Diane amahoro ngahi Bubanza
amahoro neza Diane
ego ikibazo cifashe gute
ego hare bakenyezi batari bake bavuga nka umuntu warozo hasi bavuga yuko nka bakenyezi bashika 8 bagenda mu ntara bagenda mu bihugu vya Oman na Arabie Saoudite ko kundwi hashobora kugenda nka bashika 8 hama bakagenda kandi mu ntwaro batabizi ngiyo baja
hanyuma intwaro ziriko ziravuga bariko bavuga ko ariko barakora iki kugira ngo ico kibazo gituzwe
bavuga ko bagerageza bo kubahanura ariko rero ingorane hari nuko hari nk'ubu nabemeza yuko abakenyezi babo babarungitse ngo baje gukora ngo bakaziko kwamura ivyamwa ama uko bagaheza bakagira bakango bakazana n'amafaranga ashobora gutunga umuryango ama bagaheza bakaza no kuramukanya kongera bagasubirayo rero igiteye impari nuko bamwe babihakana bakavuga ati biteye amakenga kuko batazi ico baje gukorayo abandi bati ntibyumvikana kigena bavuga ngo bazi ico baje gukora kandi twebwe abashinga ntaye dushobora kubarungika tugasigarana urugo bakaja gutsira ingero umuryango
hanyuma gadia ni kibazo nyamukuru nyabake kiko kiratuma abakenyezi bagenda
ahanini bavuga bisanzwe bizwi yuko hari ubukene mu miryango byujanye bafungura nico bashobora kwikora ko ariko rero hanini nico nyene biteye amakenga kuko ikibazo muri azi ko Diane cyo kuja abakenyezi baje mu gihugu cha Oman bimaze igihe mu gihugu c'Uburundi bivugwa bamwe bavuga bati bajanwa n'urudandazwa rw'abantu rusanzwe rukogwa ariko rero muri kino gihe kubera hari abavuga bati nabakenyezi bijuke kuja gucingero muri ibyo bihugu nubwo bitazwi neza icyo baje gukora ni ibintu bikiri mu mpari bitaboneka neza ikiba kibajanye ariko nubwo biruko rero nkabura amatari w'intara yabubanza avuga ati ibyo bintu bikwiye guhagarara kuko nta muco uraboneka neza
ego urakoze cane Diane Ndose ubandanye ukurikirana ivyo nkuru turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
yego murakoze namwe Diane
yego njuti bakunzi n'ubu turabandanya dusaba imbabazi nkuko twabwiye ko muhinga bw'ivyuma amajwi mudashobora gusobera kuyumva hariho n'amanimero ya telefone nayo nyene atariko aracamwo ariko reka turaza kubandanya turegerageza nko mwikambi impunzi z'abarundi ya Nakivale naho ni muri Uganda abana bihunganye batari kumwe n'abavyeyi babo ni enfant non accompagné mu rurimi rw'igifaransa barafise ikibazo cha ibibazo bitari ibike mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru turi kumwe ku murongo wa telefone Claver amahoro ngaho mu Rwanda uheruka kugendera na Kivale
amahoro neza byane
ego ikibazo cifashe gute cha abana bihunganye batagira abavyeyi muri rusangi bangana gute
ikibazo kiri nuko arabana barenga ijana baguriyemo abakobwa bakaba bahunze batari kumwe n'abavyeyi bamwe batubiye ko mbere bahunze bavuye ku ishuri batashe bagasanga mayira yazibiwe mu makaritsiye amwe y'igisagara cya Bujumbura hanyuma bagahitamo guhunga bakisanga bamaze gushika mu gihugu cy'u Buganda mu kambi ya Nakivale besi muri bo rero bagira ingorane zo kuronka ibyo kurya ibyo bambara utuntu twankenerwa kw'abakobwa twinshi dukenewe bigaca bituma rero besi muri bo baja mu buhumbu bagatwarinda kugira ngo barabe ko boshobora kwibeshaho naho bibagora
muri urafise ibitigiri byingene muri rusangi bangana gakarave
nkabose hamwe barenga ijana ariko rero abatari bake batunzwe n'imiryango itandukanye bisanira hari n'abashima kwibana akaba ari nabo baca bagize ngorane zitandukanye bakavuga ko utwo kujya baronka tuba ari duke tugaheza ntidukwize iminsi 28 bayategekanijwe n'ivyo bahabwa na HCR
hanyuma yaba HCR yaba ni igihugu cy'u Buganda cabakiri hari ico bariko barakora kugira ngo bana bashobore gusura kubonana n'abavyeyi babo hama izo ngeso mbi zivugwayo zigabanuke
abo bana cyane cyane bafashwa n'ishami mpuzamakungu Save the Children niryo ribitaho rikabaha tumwe na tumwe twankenerwa ariko bavuga ko bidakwiye bagasaba ko n'abandi bagira neza boja barabaseruka ko kugira ngo barabe ko busahiriza maze ntibaje muri ubwo buhumbu kugira ngo bashobore kwangiza ubuzima bwabo
urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru iyo nkuru yawe n'ivyuma vya dukondira turongera tuyigarukeko
murakoze namwe.
Ego Evariste Nzikobanya nka turi ku murongo wa telefone amahoro ngahe Bujumbura Evariste. Evariste uratwumva?
Oya.
Evariste turi kumwe ku murongo wa telefone uratwumva? Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda komisere mukuru w'ikigo OBR gitoza amatagisi n'amakori mu Burundi aterakamo abatanga kori bo mu gisagara ca Bujumbura bapangishije amazu gutanga amakori ku mwimbu baronse mwaka uheze wa 2019 inkuru iri kwirakurikirwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka mu gisagara ca Bujumbura. Evariste amahoro.
Amahoro neza byanze.
Ego ako kamo ku chaka komiseri atwara ikigo OBR kifashe gute agateye kubera iki?
Ego mukuru gisagara nako urongoye ikigo OBR gitoze makori n'amatagisi uno munsi yahuye n'abajeje intwaro mu gisagara cya Bujumbura ni kuvuga abarongoye amazone n'abarongoye amakomine bari kumwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko basaba yuko bufasha kugira ngo ikori ritezwe ku mafaranga yinjiye mu bijyanye no gutangisha amazu n'ibindi bibanza kugira ngo byorohe ashobore gutangwa gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka kabiri na cumi n'icyenda ni kuvuga ko ari amakori ava ku mazu ku mafaranga yinjijwe nabo bene amazu mu mwaka uheze wa 2018 uno munsi rero bitandukanye n'uko byarabeze mu myaka iheze biboneka yuko abatanga kori bo mu gisagara cya Bujumbura batagitanga ikori nk'uko amategeko abivuga.
Hanyuma amategeko ubundi aravuga iki ayo makori ku mazu apangishijwe atangwa ku rugero rungana gute?
Ayo mafaranga atangwa ku makori ku mafaranga atozwa ku mazu ni kuvuga yuko ufite inzu atozwa kujya kumenyesha yuko amaze kukwiza iburi amafaranga angana n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bityo rero agiye muri OBR agaca agira bimwe bita declaration ni ukuvuga kumenyesha amafaranga yinjije bityo rero bagaca bamuharurira ku ijana by'ijana bumvikanye ko ahantu kugira byane yuko ari nka bimwe bisa taxe de valeur ajoutee ni ukuvuga ko hariho abaca batangirizwa ibice cumi n'umunani ku ijana yaje baba barinjije ku mwaka aho rero Diane ni ukuvuga ko urengeje mukwezi kwa gatatu atagiye kumenyesha amafaranga yinjije hata hari itohozwa iryo tohozwa rero nibyo basaba ko rizofashwa n'abo bajejwe intwaro hama ubutashoboye kuyatanga mu kibindo bitekanijwe n'amategeko ni ukuvuga mu mpera z'ukwezi kwa gatatu akazoca bihishwa ihazabu rya mirongo itanu ku ijana ryayo yategerezwa gutanga buri mwaka ni ukuvuga mu mpera z'ukwezi kwa gatatu.
Urakoze cyane rwose Evariste Nzikobanya nka nawe we ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mwumvise uno munsi hari byinshi tutariko turashobora kubashikiriza kuko muhinga bw'ivyuma hari ikibazo cama telefone n'inkuru abanyamakuru bacu bari baturungikiye mudashobora kumva ari ku mwanya n'umwanya biraza gukemuka hama mushobore gukurikira ibindi biganiro byacu mu makuru yacu yo hanyuma. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaza no guha ikaze mwebwe muri ko muratwumva muri ryanino. Twase Jean Bosco ku murongo wa telefone nawe nyene n'umumenyesha makuru wacu mu ntara ya Kirundo. Jean Bosco ndarinze amahoro ngaho mu Kirundo.
Amahoro cyane Diane.
Ego muri Kirundo haravugwa ibiziga bibiri bimaze gutorwa mu kiyaga Rweru ni ku ruhande rw'intara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu vyifashe gute ivyo biziga?
Ego Diane mukanya twaduheje kuganira n'abarovyi bo ku kiyaga Rweru aho batubwiye yuko ibyo biziga batagwe kubibona ku munsi wa gatandatu baheza barabimenyesha abajeje intwaro umutekano ariko rero bakatumenyesha yuko ibyo biziga ku ruhande rw'iwabo ata muntu barabura bakavuga yuko ndetse no mu misozi iri yo muri komine Buso ni tumereye ku kiyaga yose yagwere kwa tana hamwe barashobora kumva umuntu yabuze uwiwe ico twavuye tubaza abajeje intwaro buramatari w'intara ya Kirundo we nawe nyine yatubwiye yuko yahavuye abaza muri komine mu ntara ya Muyinga nawe nyine ikora ku kiyaga Rweru aho naho nyine bamubwiye yuko ata muntu bazimije.
Hanyuma none harategekanye gukora iki kugira ngo abo bantu bashobore kumenyekanaga Jean Bosco?
Ego ico kibazo nacyo nyine twa kibaje ariko buramatari yatubiye yuko uko abo bantu bari bameze bari baramaze kononekara ndetse n'abababonye batubiye ko bari bamaze kononekara cyane ariko rege ikiriko kirakogwa nuko amatoza nkuko buramatari yabivuga nuko amatoza bafite aya mbere bavuga ko yerekana yuko ibyo biziga bishobora kuba byaje bizananye ubwo uruzi Akagera ruca mu kiyaga Gweru urwo ruzi rukaba rutemba ruva mu gihugu cy'u Rwanda buramataka bwa yuko ibiboneka yuko abo bantu bashobora kuba batemba bava mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarinze mu ntara ya Kirundo bandanye ukurikira iyo nkuru turaza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze cyane Diane.
Ego kumugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi umushasha ari w'igitega inama nkenguza amateka iri kwirasigurirwa impinyanyuro nshasha z'amategeko zigiye kugenga umurwi w'igihugu jejwe amatatsi y'amatongo n'ayandi matungo cyo kimwe na sentare idasanzwe ijeje guca imanza zose zijanye n'amatongo n'ayandi matungo umushikiranganje wo kwivuna basi niwe yaserukiye w'umutungane gusigura izo mpinyanyuro navyo nyene turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma twari twabemereye yuko namwe aho muri tuza kuba hakanya hari amakuru menshi avugwa hiwanyu mu mitumbi itandukanye makarti yatandukanye mu bihugu bitandukanye muyatubwire muyadusangize ayo makuru turayarindiriye hama gucyo tubandanye tumenya namwe mumenya ibiriko biraba ijyanino Travis wa mbere ni Emmanuel ku murongo wa telefone Emmanuel Kaze
Kaze
guherere he Emmanuel
mbondi mu burengerazuba bw'igihugu hirubavu
haravugwe ibiki mu burengerazuba bw'u Rwanda
mba urebye n'uruzuba ariko imvura irashaka kugwa mbese urebye nta kibazo
hanyuma ako kazuba ni kenshi cyari ico biriko bironona ku barima canke ku bariko barimbura
mba ku barimbura ku basenye ibiharage urabona ko bimwe ntibiramera kubera uruzuba nyine ariko ikibera kimeze nabi imvura irashobora kugwa
ego nuko nukubandanya mwihangana ugira umunsi mwiza Emmanuel
ego murakoze cyane
ego hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda
ego nani nsande kurikira kenshi
urakoze cyane gose I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. Still be playing with pots and pans. Coming quick, vote right a tulip. Run with that set, call me boobies. When I'm on stage, show me boobies. Ice on my neck on the coolest. Hop out the suicide with the ooze. I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks. I told her go shopping and spend it all at the pop up. Deep. They suck and they bustin' for Instagram, get your clout up. Yeah, that way. Yeah. Float on the track like a Segway. Go. Yeah, that way. Yeah. I used to trap by the subway. Trap. Yeah, that way. Go. Young trap with the AK. Yeah, that way. Yeah. Big Dyco, get the dope Macy. Hey. Raindrop. Drip. Drop top. Drop top. Smoking, no cooking the hot pot. Cooking. On your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking the poop in the crock pot. Pot. We came from nothing to something. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. It's bad and bougie. Bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Gah. My it's bad and bougie. Bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too.
Now, yeah. Back to the bone. Hey. Wait. Did watching, I swear to God, they be my clones. Hey, yeah, hey, huh? Switching my like my flows. What? Switching my flows like my clothes. Wait, yeah. Keep on shooting that gun, no reload. Ooh, ooh. Now she want all my crew. Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. All of these, they hate. Try to hot shoot through the gate. Look, go to strip club, make it rain. Yeah, so much money, they use rakes. Count 100,000 in your face. Yeah, then put 300 right in a safe. Met her today, yeah. She talked to me like she knew me, yeah. Go to sleep in a jacuzzi, yeah. Waking up right to a two-piece, yeah. Counting that paper like loose leaf, yeah. Getting that chicken with blue cheese, yeah. Boy, you so fit like my collar, you snake, and I swear to God, that be that Gucci. Boy. And you know we winning, yeah. We is not losing. Try play your song, it ain't move me. Saw your girl once, now she choosing, yeah.
Raindrop, drop top, drop top. Smoking, no cooking, the hot pot. Cooking on your bitch, yeah, dot, dot, yeah. Cooking up in the crock pot. We came
came from nothing to something. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. It's bad and bougie. It's bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. My is bad and bougie. Bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage.
Yeah, maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. Oh. All I wanna do is just hold on somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try.
And that's okay. I promise myself one day.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi twongeye gusaba imbabazi murumva ko uko twora tugitunganya siko mashobe kucumva sitwebwe no buhinga bw'ivyuma bwa tugo yari ko masaha ari imbere ababijeje bari kwara kubita inzu ibipfunsi kugira ngo barabe ingene bishobora gukemugwa bakoze cane gose amenyesha makuru bacu batandukanye aho bari ku makuru atandukanye badushikirije yakoze Magbila Yabero hamwe na Jeune Nation na Jeune Mukankuzi mari kumwe muhinga bw'ivyuma bagerageza gukora ibishoboka kugira ngo dushobore kuronka hamwe bw'amatelefone yanyu nanje na Lidiane nahazwe tuzongera ejo nkaho twahereye tubasigiye tuno turirimbo mu kurindira ko ivyuma bitungana.
Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide.
VOA 1, the hits Charlie Puth, The Way I Am. We also heard Migos, Bad and Bougie. Offset's debut album called Father of Four just dropped. If you haven't heard it yet.